통의 메시 이샤나 귀샤나.
javandira kwa bucazu ukazina ko buhizi kandi kugarika yemejwe n'abashingamateka bose bari bitavye n'abatumwe uko bari 13 ntambo mukuri n'amashingamateka Daniel Gerard Ndabirabe yatanze zatumye president ayishimiye ashima guhindura mushinganje wa mbere arenge yome bunyoni bari bamaranye imyaka 2 ku isonga cy'u Burundi inyuma yo kwimikwa gihuti huti bitewe n'urupfu giturumbuka rwanya kwigendera president Pierre Nkurunziza ariko yabwiye ujejwe guharura amajwi mu nama nshingamateka kumenyesha niba amategeko yubahirijwe canke yatakurikijwe madasigura ko ivyakozwe vyisunze bwizwa nshingiro
ategezwa kwemezwa n'abashingamateka 63 kandidatira y'umushikiranganje wa mbere yemejwe n'abashingamateka 113
eka nagatorwa sa mukuru mugambwe senere utavuga rumwe n'ubutegetsi asanzwe ari mushingamateka asanga atamategeko yaho nyanzwe rwasa twari umugambwe wa kabiri waronse amajwi menshi mu matora y'umbibi Mirongibiri yifuza ko leta nshasha yojamwo n'indi migambwe na rwiwe udasigaye inyuma nayo icatumye president Neva kubura arenga yome bunyoni kitavuzwe umukuru wa senere arakinuganuga
igize iminsi twese twumva umukuru w'igihugu yidoga yuko muri leta yiwe hari abanebwe abantu badashoboye bitwara uko bishakiye mu bisanzwe umushikiranganji wa mbere niwe abwiriza kuca bikorera akazi kugera umushikiranganji wa mbere byamugoye umukuru w'igihugu akabona kugure umwanya uri kuramureka bifashisha inzego zijejwe amategeko n'amashinga amateka na ngenga z'amateka
uko bikose kiboneka nuko javendira ko buca yarafise umuhezagiro wa CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi umwe mu bagize inama y'inaribonye zawo kugihe kirekire akaba n'umushingamateka zino ndaruvukanye yavyerekaniye mu byo yavuze ko atamwanya wo guta bigora mu kumutora
baduhaye izina ko approbation ntibaduhaye izina kugira ngo dutore
ego cyo tubigenza gute
uko twobigenza nuko twemeza izina baduhaye nta tablo ikenewe nta matora akenewe turemeza
dukoma mashi
yego
nimuvuge kimwe dukoma mashi
imbere yuko aja kurahira mu nama nshingamateka ku muhingamo wa kuri uyu wa gatatu bwana Jacob Chaya yabanje kugenwa na president yongera yemezwa n'inama nkenguzamateka
imbere y'Imana mushobora byose y'umukuru w'igihugu inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka jewe lieutenant general de police Gervendira Kubuca umushikiranganji wa mbere ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi ndiyemeje kugwanya ibyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana guharanira no guteza imbere agateka kazi na muntu
Gervendira Kubuca abaye umushikiranganji wa mbere ku nshuro ya mbere aturuka mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushe burengero bw'u Burundi aroye mu mabanga akiri mu bihano umwe bwa buraya bizorangira mu kwezi kwa 10 kubuza bigashobora kongerwa ikiringo cy'umwaka wisubiriza kuko izongerewe umwaka uheze kwa 18 ukwa 10 yari yamaze ku mushikiranganji umujyango w'umwe bwa buraya mwikeka ko kuba yarakoze ibyaha birimo guhohotera ikiremwa muntu mu 2015 ubugihe abatavuga mu butegetsi bwa nyakwigendera Nkurunziza baje mu myerekano yo kurwanya ikindi kiringo ciwe cateye imari yagafata kirangije ntawuze ni umwe bwa buraya buzoca umutezurira nkuko leta zunze ubumwe za Amerika zabikoze umwaka uheze mu gukura ibihano kuri bunyoni yari yabifatiwe umwaka nyene yikekwa ko bene izo vyaha ibogozo wa jarenga yome bunyoni yibukije ikurwa n'ifungwa vya Hussein Rajab mwaka wa 2007 ico gihe wo mugabo yari umukuru w'umugambwe CNDD-FDD yaravuga ariko ijana hakaba harabavuga ko muhisi president Nkurunziza ubwiwe yamuteka ivyakora nkuko n'ubu vyavugwa ko president ayishimiye atokubahuka gukora ikintu bunyoni yatifuza canke atemeje kuva umugambwe CNDD-FDD wahoze yari umuhari w'inyeshamba z'abahuturoye ku butegetsi mu 2005 nyuma y'amasezerano ya Arusha iyi ni imwe mu ngingo zikomeye zifatiwe abategetsi bakomeye bawukomokamwo bo ku rwego rwa generali nyuma y'abafunzwe n'abahunze bagizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu 2015 Bunyoni yabogojwe yatigeze ahonyoza ikirenge ku kirimba cagenewe umushikiranganji wa mbere akaba yari yanse kuja kuhaba arutisha ikirimba ciwe bwite yubakiye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu minsi ishize we n'umutambukanyi wiwe babonetse mu ishengero ry'abaprotestanti bashima Imana ku vyijwi rya Amerika rikesha aburyizeye bari aho umukenyezi wiwe yavuze ko yiteze igitangaza kubera yaheruka gusengera aho hantu umugabo wari umushikiranganji asanzwe akaba ahagarutse ari umukuru wa leta maze agira ati n'ibiri imbere turavyiteze atagihindutse leta nshasha iramenyekana mu masaha ari munsi ya 28 aza nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabibwiye eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.